dundi culture amakuru mu kirundi.
Turi ku mugoroba wo kuwa mbere ni tariki ya 29 ukwezi kwa 12/2025. Ndabaye mwiriwe nshuti bagenzi mwa numvize ibigano bya radio ndundi culture n'umwanya w'amakuru mu kirundi amakuru agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Amazu yobarenga amajana 250 imirimirenga igitari 15 n'ibiraro 2 nizo zaravyo nonywe n'imvura yaguye kuri uyu w'Imana ku mitumba 2 yo muri commune bubanza intara ya Bujumbura. Abajeje intora bamagarira abanyagihugu gufashanya ivyaha bijanye no gushira ku mugaragaro amashusho canke amareresi bitera soni bihanwa no munyororo ukuva ku myaka 2 gushaka ku myaka 20 n'amahadabu atandukanye bivanye n'ubwoko bwavyo. Ivyo bikaba bitegekanywa n'itegeko rikinga rikongera gahana ibyaha bikorerwa ku buhinga bwa none mu Burundi. Murabimenyere ku munsi wa mbere tubashikiriza inkuru ijanye n'inkino. Uyu munsi tukaza kubabwira aho urukino rw'abagendano mu mwuga bita mu Cyongereza goalball rugeze mu gihugu. Na makuru agaramwa bw'ivyuma na Kofi Olivier Benoari Dieudonné niyo yanzigamiye njye ndabashikirize mu kanya n'inkuru mwimukwayo.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaha mwiriwe. Imvura yaguye mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana yarahitanye amazu yoba arenga 250 imirimirenga ihagitare 15 n'ibiraro 2 birononekara ku mitumba 2 ya commune bubanza intara ya Bujumbura. Imwe mu miryango yakozwe ko niyo mvura ntigiraho ikika umusaya. Abashikiwe n'ivyo vyago basaba kugarukirwa ko nabo bose babishoboye. Amara abajeje intwaro bahamagaye abanyagihugu gufashanya aho bubanza mu ntara ya Bujumbura. Twakura mugenzi wacu Alexis Nkishimana.
Iyo mvura ivanze n'umuyaga yaguye bubanza amazu imirima ibubanza abanyagihugu muri zone ya Bubanza muri commune Bubanza kuva mu ijoro ryo ku munsi wa 27 Gihigarama. Imvura nyinshi iherekejwe n'umuyaga mwinshi yatanguye kugwa kuva isaha 3 z'ijoro ku munsi wa Mungu. Imirima n'amazu byo ku misozi ya Bubanza centre na Giko niyo vyononekaye cyane. Inzu zirenga 50 zarakuweko amabati, muri zo hari ni zasenyutse burundu nk'uko ibitigiri duhabwa n'abajejwe intwaro bitumenyesha. Iyo mitumba yonyene ya Bubanza centre na Giko hamaze kumenyekana yuko hononekaye inzu zirenga 210 amabati. Hari n'ababuze iyo yagiye. Hari n'ibiraro 2 n'urushengero rumwe rwo muri Giko vyononekaye cyane. Ivyo biza vyaragize ingaruka cyane ku mirima myinshi y'ibigori, umuceri, ibitoke, ibiti vy'ivyamwa. Avugwa ndetse yuko hononekaye amahegitari arenga 15 muri iryo joro nyine kuri iyo mitumba. Kubera yuko izo ngaruka zabaye nyinshi ku bajejwe intwaro, bamenyesha yuko ababanyi bashikiwe n'iyo vyago bakwiye gufashwa bose abishoboye mu kurinda yuko abagiraneza babaserukako. Abahuye n'iyo vyago nabo nyine barasaba abagiraneza kubafasha cyane cyane yuko imvura igumigwa iminsi yose bigatuma ubuzima bwabo burushiza kugorana mu kubona cyane cyane ibisakazo n'ibyo bifashisha kuko hari n'abatakaje ibyo batunga. Muri iki gihe yamaze kumenyekana yuko abantu 2 bakomeretse kandi yuko gushikura bataronka abafasha mu gihe n'ibyo gukoresha mu kubaka biguma bizimba cyane. Alexis Nkishimana bubanza Indundi Culture.
Alexis Nkishimana urakeneye mu gisata c'uburimyi. Bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Buhumuza bavuga ko batiteze umwimbu na cyane cyane w'ibigori. Basigura ko batigeze baronswa ifumbire bari barayihiye mwiririma. Ariko kuri izo ngorane zose ziriyo ifumbire, mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye araremesha Abarundi ko uwarishe wese uyo mwavu azoronswa vuba. Aho mu ntara ya Buhumuza twakura mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana.
Nk'uko abarimyi ahatari hake mu ntara ya Buhumuza babyemeza, bari bitabiriye akama ko kurimba ibigori vyabize imbuto zirobanuye canke imbuto kama, aba bakaba bari biteze kubironka mu inyungu itari nke. Ariko bakavuga ko uburinyi bwabo bwahungabanijwe n'ikena ry'ifumbire yabiya imbura mu itera yakenye kugeza naho aba abatera biteze ko izoboneka mu nyuma bagahava bakayihebura. Ubu naho byari bigeze gutotazwa ikaba ata ifumbire yatotaza iboneka mu biko. Ku bw'abarimye uruhombo ruzoba runini cyane ugereranije n'ibyo bari biteze kwimbura. Ni mu gihe ibyo bigori bari bagerageje kubiha agaciro bikaba vyahingurwamwo inzoga yitwa umugorigori canke imbere bikagurishwa mu kigo kije cyukwegeranya umwimbo anagesa ku giciro gisahiriza abarimyi cy'igihumbi n'amajyana 7 ku kiro. Bamenyesha ko ugereranije n'ibyo babwirizwa gukora imbere yo gushikira umwimbo bereye, bafatiye akarorero k'abakozi bo mu mirima n'imbuto aho ikiro caguye 30 basigura ko urwo ruhombo rudaseswa. Ni mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije kinekerezo cya 2026 mu kiganiro n'abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu muramza aho yaremesheje abarimyi ko watanze udufaranga twiwe agura imfumbire azoyironswa acamenyesha ko hagiye no gushigwaho ibyigwa mu bijyanye no kuraba iby'umutumbo umwe ukeneye mu mfumbire bizofasha kugira hagabanuke urudandazo mu kinywabi ari nacyo gituma ubwo bukene bw'imfumbire bubandanya bwigira ndanse ibuhumuza pantalone na karutimana hajye w'indikriti
pantalone na karutimana ndakomeshe ko naho biruko leta y'u Burundi ivuga kwishira hamwe rihingura iyo mfumbire ari ryo fomiri guma yisaba mananiza mushikanganje ukigira cha leta rendi kuma naro mutumire mu nama nkenguza mateka ku wa gatandatu w'indwi turangije ku mugwa mukuru wa politiki Gitega aya ari kasigura ibijanye n'isubigwamo ry'amafaranga rizizokwesha mu mwaka wa 2025 ushimwe mwaka wa 2026 yavuze ko adatahura ingena iryo shyirahamwe rivuga ko urugero rw'imfumbire ritanga rurenga ubwo leta yarihiye ariko igitangaje ikagumikenye kurikira umushikiranganje w'ikiga cha leta arendi kumana
iyi ni contrat ya fomi tuba twasinye tukavuga ati dukeneye amakantanga no kunukunu iyi ndafise avenao contrat ije muri décembre 2025 ivuga yuko kuri saison B ya 2025 na saison C ya 2025 les quantités réelles on a dépassé 17,5% des quantités contractuées. Il y a une fois mis à Yango ici. Au mois de décembre 2025, il y a une saison B, na C à 2025, on a aussi chaque fois à venir au contrat. Il y a une fois mis à Yango, il y a une fois mis à 17%, il y a une fois mis à Yango. Il y a une fois mis à Yango, à Marie-Kenne, il y a une fois mis à Yango. Il y a une fois mis angana na 5,783,349,898 tuyiha ku mafaranga twamaze kuriha yarengeje ko ku makantite contractuelle ikashi tubye ati mwebwe leta rero uraya mafaranga muri ya 5,000,000,000 abanyagihugu bacye bariha 24,000,000,000 yindi yongerekanye ko kuri saison B na C y'umwaka waheze none woza gutanga ifumbire irenge iya contract ikini chambere ikiza nindi avenao contra décembre 2025 yevuga kuri saison C 2024 pire encore 2024 no kuri saison A 2025 narengeje ko 3,9% des quantités contractuelles na 3,8% ibyo rero bicabisaba yuko turiha imiliyaridi zitandatu n'imiliyoni 839 iyongera ko mumbire namwe bye yuko ibintu twobikora ndafise contrat initiale nga saison C 2024 nuna kasakamara maze
nayishira hamwe rero giri hamagara abarundi guhindura ingendo parse mejyo ribona ko inzego zigiye zokora amatoza kubijanye n'ingena amafaranga ashigwa mu gisata c'imfumbire na cancane mu ihinguriro fomi akoreshwa Faustin Ndikumana rirongoye anegura ko amafaranga ashigwa muri ico gisata ya mari menshi ariko imfumbire ikaguma ikenye
ama miliyari derenga mu 350 ku mwaka arenga 60% kwijana hafi 70% y'amafaranga aja mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi 60% y'amafaranga aja mu vyimyavu mugayi myavu ntigeri kwiruka sanga hari kibazo no numva ndamafaranga nyene agenda arasohoka muri ico gisata imbere no mu mwaka w'amafaranga leta ikoresha w'ihumbi 2021 gushira 2022 harigeze kwerekana amafaranga umushikiranganje w'ico gihe yari yatanze mu vyumwavu mu cyo kiramwa amahera y'umurengera itwa ngo ni avance amafaranga rero yuzara subizwa twama twabigarutse ko ibintu by'abashikiranganje hana hari usanga bakorana n'abantu bamwe bamwe bagwiza tunga mu bintu ugasanga ari amafaranga asohoka gutyo ugasanga umushikiranganje agenda mu nama shikiranganje agiye ha kudefanda dosiye y'igihugu wagiye kudefanda dosiye afitanye afise nk'inyungu n'ibinashaka gusohora abisohana n'umu n'ishamu cha mugiza tunga kana ibyo rero ni ibintu kenshi bikunda gushika nk'iyo rero ari dosiye yatigiza guca yibwa neza bakagira makete bakara amafaranga n'asohoka mbere inzego zikaza zikora ubwo bugenduzi bwa leta yo kuri de konti yatigiza guca bigira ankete kuva nko muri za 2020 kuva iyo ya konti ndende batanze umushikiranganje w'ico gihe abashikiranganje abo burimyi n'ubworozi nabishyega cya leta bose bico gihe bagushika uno munsi bakabazwa ingene byagiye biragenda harageze re ku inzego na cyane cyane rwego hejuru rwego rw'umukuru ufata ingingo zigaragara ibintu nk'ibyo bigahagarara
Radio Indundi Culture
Hadiyo indundu kuitira makuru ya chandaranya kuisa chumi na zibi ni minota 26 ivya habijanye no gushira ku mugaragara amashusho canke marere sibitera soni bihanwa no munyororo uva ku myaka 2 gushika no ku myaka 20 n'amahada batandukanye ivanye n'ubwoko bwavyo nk'uko bitekanywa n'ingingo za 42 gushika kuri 44 zitegeko rigenga rikongera rigahana ivyaha bikorerwa ku binga bwa none mu Burundi bita cybercriminalité mu rimwe gifaransa iyo tegeko rishira ivyaha be n'ivyo mu mugwi ivyaha bijanye n'ivyo umuntu atunze mu mashine yiwe nyabwonko canke mu telefone yiwe idonido na mugenzi wacu Jotan iratuze
mu vyaha bijanye n'ivyo umuntu atunze mu mashine nyabwonko yiwe canke mu telefone hari ubwa mbere icaha cyo gushira ku mugaragaro ku buhingangurukana bumenyi bwiwe amashusho y'urukoza Sony akoresheje imashini nyabwonko canke telefone ingingo ya 42 itegekanye ico caha gihanwa n'umunyororo w'imyaka 2 gushika kuri 5 ni hadabu riva ku miliyoni 2 gushika kuri 5 canke igihano kimwe muri ivyo ubwa kabiri hari caha cyo gushira ku mugaragaro ukoresheje ubuhinga bwa none bwawe amakuru y'urukoza Sony ingingo ya 43 isigura ico caha nk'igihe umuntu ashize ku mugaragaro arungikiye canke abwiye ubundi ngo ashire ku mugaragaro ubutumwa amashusho canke amareresi y'urukoza Sony akoresheje imashini nyabwonko canke ubuhinga bwose bwa none ukoze ivyo iyo ngingo imuhanisha umunyororo w'imyaka 2 gushika kuri 5 ni hadabu riva ku miliyoni 2 gushika kuri 5 mu mafaranga y'amarundi ingingo ya 44 isigura ko hakozwe ico caha nyene iyo umuntu akoresheje imashini nyabwonko ubuhinga ngurukana bumenyi canke ubuhinga bwa none ubwo aribwo bwose yahaya karyo yateguye canke yahamagariye abantu guhura mu ntumbero yo gukora imibonano mpuza bitsina n'abana umuntu yakoze ivyo ahanishwa umunyororo w'imyaka iri hagati ya 10 na 20 ni hadabu riva ku miliyoni 5 na 10 mu mafaranga y'amarundi mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira ivyaha bijanye no gutegura kurungika kwiha no gutunga amasanamu y'urukoza Sony nk'ibindi vyaha bijanye n'ivyo umuntu atunze mu mashini nyabwonko canke mu matelefone yiwe
Jotan iratuzura kenuye kigo citaho irondoka ijanye n'amagara meza ABBF kivuga ko kukubura kwa mategeka mwamwe agenga irondoka ijanye n'amagara meza ku bakenyezi n'ugwaruka bituma haba inkurikizi ku irondoka rijanye n'amagara meza munama nabegwa n'irondoka rijanye n'amagara meza umuyobozi nshingwa bikogwa muri ABBF Donavine Uwimana avuga ko amategeko uBurundi bwemeje ariko atatewe ku mukono ibituma haba inkurikizi ku bakenyezi nabigeme tumukurikire
amategeko dufise menshi n'amategeko meza naho yoba azwi canke atazwi hariho mugabo n'amategeko amwe amwe usanga uBurundi bwaravuze buti ayo twebwe ntituyemera mu gihugu cacu kandi iyo leta ivuze gutyo burya iratanga info kavuga iti tubona umenga ibijanye n'imico yacu tubona umenga ntiharagira protocole do Maputo ni itegeko rizwi uBurundi bwasinye mugabo aha ari ibike newe kukogwa kugira ngo gishobore kuja mu ngiro ngaha mu Burundi bitarakogwa hama hariho igitabo mpana byaha cy'u Burundi code penal hariho ibintu byinshi ihana bikijanye no gukorora inda n'ibindi byinshi bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza mugabo iyo tubona yuko ashobora kubera intambamyi ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza naho nyine turagerageza kugira ibiganiro hama tukaraba ko hari icyo kogwa kugira ngo ikosoko gukorora inda imbanyi igitabo mpana byaha cy'u Burundi ni ibintu bikanwa mugabo turabona yuko ko rimeze ibyo duhe tubona nk'abakorera mu bijyanye n'amagara y'abantu tubona yuko haca haboneka abigeme cyangwa abakenyezi usanga bariko barakorora imbanyi mu kinyegero hama ugasanga bibagiriye ingaruka mbi gusumba tukaba zishobora guhitana n'umubyeyi hanyuma ugasanga kwa muganga kibaye ikibazo ni itegeko rihari kuva kera mugabo nicyo gituma ibiganiro bica biba kugira umuntu arabe ko gishobora kunonosorwa gusumba uko rimeze kugira ngo hagire gishobora gutera imbere hama byorohereze abonikingira n'abarikoresha no kuvuga ko ari abaganga canke abenegihugu bashobora gushimirwa n'izo ngorane
kuri uyu wa mbere hatanguye amasengesho yo gushimira Imana kuvyarangutse kuri uyu mwaka wose amasengesho atunganywa n'umuryango w'umukuru w'igihugu mu nkuka ya misa yaherejwe na Musenyeri mukuru wa Diyosezi ya Bujumbura Gervais Bashimiyubusa yahamagariye abantu kurangwa n'urukundo kubwiwe cyo gikorane coba akaryo ko kwisuzuma maze ibitagenze neza bigasabigwa ikigongwe gutyo hagatezwa imbere ibikorwa biteza imbere igihugu nyuma iyo nkuka y'imisa ayo masengesho akaba yabandanirije ku kibuga cy'umupira w'amaguru mu Kamenge aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahamagariye abarundi kudasamara ngo babandanye bahendwa n'abateranije abarundi kubacamwo imigwi ikindi umukuru w'igihugu yasavye abarundi no gukunda igihugu cyabo mu guteza imbere ha guteza imbere ibindi bihugu
Radio Indoni Culture. Aya vugwa mu nkino.
Elle est bonne accélération. Oh, pas de penalty ici.
mwamaze kuvyumva naho n'umwanya w'inkuru y'inkino inkuru tubashikize imisi yose ya mbere uyu munsi tubabwiraho urukino rw'abagendana ubumuga bita Goalball muri imigwi y'icongereza rugeze mu gihugu icegera c'umuyobozi ajejwe ubuhinga mu mugwi w'igihugu jejwe inkino z'abagendana ubumuga avuga ko hamaze kingwa imigwi y'abakina urwo rukino Kasiano Bizabigomba yemeza ko Burundi umaze guseruka mu makungu muri urwo rukino mbere hari naho bwatahukanye igikombe y'inkuru y'inkino twahitegwe na mugenzi wacu Olivier Kwizera
urukino rukinirwa mu maboko bita Goalball n'urukino rwazananye mu bihugu by'abazungu urukino rwavutse hanini bivuye ku ntambara y'isi icegera c'umuyobozi ajeje ubuhinga mu mugwi w'igihugu jejwe inkino z'abagendana umugavuga ko abazungu aribo batanguye kwigisha ibindi bihugu harimo n'ibiri muri Afrika
byatanguye bivuye ku ngwano ko batanguye gukoresha abagiriye ingorane mu ngwano niho rero hatanguriye ibi no kuvuga ngo izi nkino rero abazungu bazitanguje bace baza barigisha ibindi bihugu rero gushika natwe twarashikiriwe
mu Burundi ugo rukino rwashitse ruzananye mu gihugu cy'u Rwanda biza bigomba ari kasigura ko bitoroshe kubagendana umuga bwo kutabona
kandi ahiwacu natwe twagize amahirwe yo kwigishwa na bagenzi bacu b'abanyarwanda nije mbere natanguye kugwigisha kuko nararumenye muganga abo batabona nabo bakama iminsi yose birwa baryamye ntaho baje niho nabegeranye ndabwira ni yamara namwebwe ukumona abacitse amaguru dukora tukagira sport namwebwe hariyo sport yiwanyu ntibavyumva mugabo rero mu nyuma ndabajana ku kibuga ndabumvisha hanyuma bacha barabyumva barabitahura barabikora n'ubu n'abantu babikora babikunze cyane burya ntavyera ngo de harimo bamwe muri bo bagize ati twebwe atamahera arimo ntuzusubire no kuturondera
mbega none uyu munsi ugo rukino go barugeze he kasiye biza bigomba avuga ko hari imigwi imaze gushingwa mbere no mu makungu Burundi bumaze kumenyekana kubera ugo rukino
tugeze kure kuko twatanguye dufise umugumwe w'abamugariye ku rugamba ubu uye dufise imigwi wo mu kigo cabagendana umuga bwo kutabona igihanga turafise imigwi y'abagendana umuga bwo kutabona mukabezi muri fondation uwiragiye turafise imigwi mu kigo cabagendana umuga kutabona igitega citwa centre rumuri tumaze no guserukira igihugu katari gake
naho hari ntambwugo rukino rumaze gutera intamba myizo ntizibuzi ariko hari cizere nkuko bibandanya bishikizwa na Kasiye biza bigomba
nivyo turategura amahiganwa ariko si kenshi kubera ingorane z'uburyo mugabo turafise cizere yuko kumbure uyu mwaka ashura kuba igikogwa kuko twarumvise ko batubwira yuko hariyo icizere
urukino bita Goalball rukomoka mu gihugu cha Autriche aho ni ku mugabane wa Buraya kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo ine na gatandatu icyo gihe rwashinzwe kugira rufashe kunonora imitsi y'abagendana ubumuga bwo kutabona mu Burundi rwahageze kuva mu mwaka wa 2008 hari inkino mpuzamakungu Burundi bwitabiriye mbere bwatahukanye igikombe aho hari mu mwaka wa 2017
Olivier Kwizera urakeneye kuri iyo nkuru y'inkino wari waduteguriye ni no kuri iyo nkuru nyene turangije ko makuru yacu ku isaha 12:36 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza abagenzanje ndabakengurukiye bo bamfashije kuyegeranya nkengurukire kandi na Kofi Olivier Bentwari yamfashije mu bwabwi ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuriza kubana yamugira umugoroba mwiza aho muherereye na gahwane